Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi ry'Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi ry'Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze cyane Edi Gwema. Duhera makuru avugwa hirya no hino ku isi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasavye abayobozi b'umugambwe w'abarepublika gukura itegeko ritegekanya ukungene abanyamerika bivuza mu nama nshingamateka ku munsi wa gatanu, aho vyari bitegekanije ko amatora aba kugira ryemezwe canke rihagarikwe. Ivyo vyakozwe mu gihe basanze atamajwa kwiye ryari kuronka kugira ritogwe. Trump yavuze ati, twari hafi cyane kugira dukwize amajwi akenewe kugira iryo tegeko ryateguwe n'umugambwe uri ku butegetsi ishobore gutogwa kandi risubirire iryari ryateguwe n'uwahoze ari Perezida Barack Obama haciye imyaka indwi. Umukuru w'inama nshingamateka Paul Ryan yari amaze iminsi akora adahengeshanya kugira leta ya Trump ishigikigwe bihagije mu mugambi wo gutuma iryo tegeko ritogwa. Kuba basokoye iryo tegeko bateguye mu nama nshingamateka n'agahombo kadasanzwe kuri Paul Ryan na Perezida Donald Trump. Inyuma yaho bakuye iryo tegeko mu nama nshingamateka, Ryan yavuze ko bagiye kuba barakorera ku itegeko abo mu mugambwe w'abarepublika batazira Obamacare risanzwe ryari rihasanzwe ryateguwe na Perezida Barack Obama. Andi naho ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwasavye ibiro by'ubuserukizi bwa Amerika ku isi, amambasade, gusuzuma neza imigwi imwimwe ikwiye kugigwa ko amatohoza akomeye mu gihe asavye impapuro z'ingendo zo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, impapuro bita visa. Mu nzandiko zirimwo amabwirizwa ibiro by'ubuserukizi bwa Amerika mu mahanga bisabwa guperereza ku mbuga ngurukana bumenyi z'abantu bwite, aho bahanahana ko amakuru imbuga bita réseaux sociaux iyo basavye impapuro z'ingendo zo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo babigira ku bantu murantunga bakekwa kuba bafise imigenderanire n'abagizi b'iterabwoba canke mu gihe abo bantu baba bagendeye mu bice by'isi bikoreramwo abagwanyi b'iterabwoba ba leta ya Kiislamu. Ayo mabwirizwa yarungitswe n'ubushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga bwa Amerika. Umushikiranganji Rex Tillerson ategeka ko ibiro by'amambasade gukorana n'inzego z'umutekano hamwe n'inzego ziperereza kugira bamenye neza imigwi ikwiye gusuzumwa bidasanzwe imbere y'uko ifata ingendo zigana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tillerson avuga kandi ko naho umuntu aba kwije ibisabwa kugira ahabwe visa, iyo byibonekeje ko akwiye kongera gukogwa ko amatohoza bishobora gutuma uwo muntu ataronswa visa. Ivyo bikogwa bibaye ikimenyetso ca mbere gikogwa cy'ibikogwa bikomeye Perezida Donald Trump yari yaremereye abanyamerika mu bihe byo kwiyamamaza. Trump yemereye abanyamerika yuko abamushigikiye yuko hazokogwa amatohoza akomeye ku banyamahanga binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inzandiko zine zirimwo ayo mabwirizwa zasohotse hagati y'itariki ya 10 na 17 z'ukwezi kwa gatatu ntizitomora neza imigwi y'abantu bazokogwa ko iryo suzuma rikomeye. Andi naho inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi isaba abategetsi b'igihugu cya Sudani y'Epfo gufata ingingo zijanye no gufasha abanyagihugu ba Sudani y'Epfo mu bijanye n'amapfa ari muri icyo gihugu. Yamara ntibemeranya neza impamvu y'amapfa ariko aribonekeza mu bice bimwe bimwe by'igihugu cya Sudani y'Epfo. Mu nama yabereye I New York, umunyamabanga mukuru wa ONU ejo ku munsi wa gatanu, Antonio Guterres aragabisha inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi yuko ibintu bigenda biyangara muri ico gihugu. Umutegetsi avuga ko abanyesudani y'Epfo ibihumbi ijana bageramiwe n'inzara, abandi umuriyoni babangamiwe n'ibibazo by'inzara, abandi imiliyoni zitanu bakaba bafise ibibazo bikomeye byo kutaronswa imfungurwa zikwiye mu bihe by'uruzuba vyimirije. Muri Afrika kandi, muri Misiri, uwahoze ari perezida wa Repubulika Hosni Mubarak yarafunguwe ataha iwe mu rugo. Yaramaze imyaka itandatu mu munyororo kubera ari mu zabukuru, yarafungiwe mu bitaro vya gisirikare I Cairo, umugwa mukuru w'icyo gihugu. Mubarak niwe mukuru w'igihugu wa mbere waburanishijwe mu gihugu, barabura ibihugu by'Abarabu murantunga vyabayemo imyerekano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. Yagirizwa gutanga amategeko yo kurasa abanyagihugu bari mu myerekano yo kwiyamamaza yo kwigarariza ubutegetsi bwiwe. Yamaze iminsi cumi n'umunani arangira perezida Barack Hosni Mubarak murantunga avuyeyo ku itariki zibiri z'uku kwezi turimwo niho.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika I Washington DC, ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ugushigikira bamugariye ku rugamba mu bijanye no kwivuza ntikwama koroshe. Akarorero, ibihugu nk'u Bufaransa byagiye biragira ikena ry'uburyo mu gufasha bamugariye mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Iyi ikaba inkurikizi y'ukudashinga ibigo byiharije bibamwe bamugariye ku rugamba kugira ngo bashobore gufashwa bari hamwe nk'uko bivugwa n'umuryango utabara imbabare ku isi Croix Rouge. Muri rusangi, ukwitanga kw'amashirahamwe nka Croix Rouge na CICR ningira kamaro mu kuvura abamugariye ku rugamba. Muri imyaka mirongo ibiri heze, ukubavura kwarashizwe imbere ku buryo bw'uko mu gihugu cadutsemo intureka ahashika byihuta nk'uko tubisanga mu cegeranyo ca CICR co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu. Muri Afrika yo munsi ya Sahara ari naho hama indyane z'urutavana ko abamugariye ku rugamba ntibitaweho bikwiye mu bijanye no kubavuza. Imvo nyamukuru ni uko amaleta yaho uburyo bwinshi abushira mu migambi iteza imbere abanyagihugu. Ku bw'ibyo, PNUD ishyirahamwe rya ONU ryita iterambere ku isi rihanura ko ibisata bijanye no kuvuza abagiriye ingorane z'amagara mu ntureka batosigwa inyuma. Ukudakurikirana hakiri kare abamugariye ku rugamba kurashobora gutuma basinzikara. Aha twovuga nko gufatwa n'indwara ya kanseri itewe n'ibikomere hamwe n'izindi ngorane zishobora kwaduka bitewe navyo nk'uko umuryango utabara imbabare Croix Rouge ubimenyesha. Ico baye ciza nuko bokwegerezwa ibitaro n'amavuriro bibavura ku buntu nk'uko umuryango ubandanya ubihanura. Ibura ry'abaganga bakaruhariwe mu gukora abamugariye ku rugamba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ni inzitizi yo kubavura amazi atararenga inkombe. Aho ni mu gihe ivyo bihugu birinda kwikora ku vuye mu bihugu biteye imbere kandi ntibashike mu gihe cya hafi. Ivyo kandi biratuma amahera menshi asohoka kugira ngo bakore ico gikorwa borohewe nk'uko inkuru dukura mu gihugu kibanyi cya Congo zivyemeza. Nk'uko muvyumva mu kiganiro kiracu uno munsi, turabiramwe ibijanye no kuvuza abamugariye ku rugamba. Kuri mikro ijwi ni rya Raisa Liliane Inamahoro. Gutangura ikiganiro cacu nyezina, tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo muri commune Nyanzalac iri mu ntara ya Makamba. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika, rutubwira uko abamugariye ku rugamba bo kwitabwaho mu bijanye no kuvugwa kugira bagumane amagara meza. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
kubera bamugariye ku rugamba rw'igihugu niba bo barabarundi cyangwa bamwe mu kindi gihugu leta y'icyo gihugu iba ibona yuko nta buryo bafise bwo ngamikuru bafise kugira baronke iyo miti yo kwiba leta yoraba uburyo yegereza abo bantu hanyuma nabo bakavugwa nk'abandi
kugira ngo abo bantu bamugariye ku rugamba bashobe kwivuza barashobora kugushinga nk'amashyira hamwe bakavuga ati abantu bafise ingorane bakabashyira hamwe bakabumviriza bakumviriza ibibazo bafise bakabakorera nyine bakabavuza bamarabikone
choko kwa chambere leta yobavurira ku buntu atamafaranga yoba kubera abo bamugariye ku rugamba
leta yoraba ikaboroheza mu kwivuza kuko baba bamugariye ku bikorwa by'iterambere by'igihugu
Icho miryango iyo bafasha kazabafasha mu kubakurikirana mu buzima kugira ngo nabo magara yabo abayoro haba no kubajana kwa muganga
Jimu nako leta niyo ya mbere ishobora kubafasha kumbure n'imiryango yabo ya hafi ikongera igafasha kugira ngo ntibihebure bashigikiwe
leta yibibatereranye bocabona yuko umenga ntibacyitaweho ugasanga bibabereye ingorane murakoze
nibaza mu gukurikirana ubuzima bariko baraba ndetse n'amashira hamwe ataharanira gatega kazi na muntu agaheza akaza araraba ubuzima abo bantu bamugariye ku rugamba babayemo
icambere cokogwa nuko abo bantu bobegeraniriza hamwe bakabona kubakurikirana neza abo bishoboka ko babavuza no hanze y'igihugu bagashobora kubavuza
Ingingo zimwe zimwe zofasha mareta arimwe abamugariye ku rugamba koroherwa kubakurikirana kubavuza atwovuga nko kubaronsa uburenganzira bwo kwitura ibitaro vya leta igihe cyose nguma zibavyutse ingingo mwe nizo zatumye mu gihugu c'u Faransa bakira ningoga nkuko tubisanga mu cegeranyo c'ugwego rw'igihugu rurabiterambere n'imibano co mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane abasinzikaye kurusha bandi boshigwa kwabo kugira bakurikiranwe by'umwihariko nk'uko Seyser ribihanura vyongeye ruseha baniha zoshigwa mu bigo vyegeranirijwemwo abamugariye ku rugamba ivyo vyofasha kubunguruza mu bitaro no mu mavuriro mu gihe baba batararonka inguvu z'ugutambuka nk'uko bihanurwa na Croix Rouge ishiramwe ritabara imbabare kugira twumve neza ibijanye no gushigikira abahoze ku rugamba mu bijanye no kuvuzwa mugenzanje ala ivira nkunda adushikirize itohoza yagiriye muri site muyogo irimwe bamugariye ku rugamba mu ntara ya Makamba
ukudasuzumwa kenshi n'abaganga mu kuvugwa kwagiye kurahinduka buhoro buhoro Jean Ndayizeye umwe mu bamugariye ku rugamba ni kwabibona
izo kuvuzwa byasubiye inyuma ko kare baradukurikirana ubwabo bumuntu menga bisa n'ivyahagatse ntibakituvuze mm. Ntibona ko bahora baza kare batugenda bakatuzana umuti mubwabo ntaza kutuvura kandi natwe dusanzwe ingwara zitandukanye twama ku miti kubera ibintu by'imitsi yacu
bamwe mu bamugariye ku rugamba ibikomere vyabo babimaranye imyaka irenga 10 bitarakira ukubora no kuvamo amashira nivyo vyibonekeza mu gikomere co kukuguru kw'iburyo kwa Jean Ndayizeye afise imyaka 35 ugusabwa uburyo bwo kwivuza mu bitaro ni ntandaro yo kudasubira kuronswa umuti wo kuvura ibikomere n'izindi ngwara zinyuranye bafise Ribere Bagorikunda afatira ku ngwara y'intandara afise idasi ba kumufata kuko imiti atakiyironka kubwa mikoro make kera yayironswa ku buntu
cewe narashwe mu moto nkamafata imiti intandara umva rero ubu iyo miti litukiyironka yarage kwivuza kuri hospital Makamba banyandikira imiti 1600 sinaguze yose rero kubona ingwane bizananye muri ubwo buryo ubu ngeze kuri indi etape kuko ndarembye cyane
kugorogwa maguru bimwe bita kinesitherapy kwabamugariye ku rugamba baba muri ico kigo kumugwa mukuru w'intara ya Makamba vyarahagaze ukwamana ububabare bwo mu mitsi ni nkurikizi nkuko bivugwa na Jean Ndayizeye
ndavingere na mukaye nkumva amatorero ahubwo rukwacisha kino cyubivuza biratugora kuri misango turayamana amatorero turayamana turamerewe nawe cyane kuko amatorero ngara turembeje
uko abamugariye ku rugamba bo muri site muyogo bafashwe mu bijanye no kuvuzwa ni kubashimisha Adrien Ndikumana afatira kukujuragirika yamamwo bivuye kwijisho giwe ryamugaye
birambabaza cyane gose kuburyo mbona ingene tuvuzwa bidashemeye aje wone haruka kuza kwipimisha kuko irijisho bona iri ni protege mu mutwe nchimbabara cyane bifatikanye n'irijisho barampimye banyandikira amarore 0.50 cambura uburyo bwo kuyagura gaca numvume ngayikorizo havari na tabagara gose
agahinda kavanze n'ubwoba nibindi kandi biranga bamugare ku rugamba baba muri site muyogo ivyo bikava hani niko biboneka ko igihe kibaye kinini ivyo kuvuzwa vyarahagaze ibintu biruko mu gihe ubumuga bafise butabemerera kwisumamo mu kurondera ubuzi bwo bafasha kuronka uburyo amakenga yuko abamugariye ku rugamba bashobora gufatwa n'ingwara zivyaduka bivuye ku bikomere basanganywe igihe kirekire bitavugwa ni yose twumvirize Clément Nahigombeye
birimo mucafu cyabashika mu mitima hamadupfe
nawe warugira ugwa kusha kwandura nk'ingwara kanseri
neza cyane ndamaze no kuvyicura none bigoma bidakira kataka insero kako nibarabe wiguze igihugu nyene akacigura
ni ngombwa ko ikigo cy'abamugare ku rugamba cimuyogo mu ntara ya Makamba kironswa ivyangombwa bikwiye mu ntumbero yo gukingira amagara y'abakibamwo aho twovuga nko guhabwa amazi meza hamwe no kwegerezwa ubuzu bwa sugumwe naho abamugare ku rugamba badasiba gusaba ko buvuzwa neza akamo kabo ntikumvigwa uko niko Adrien na ukiri umwansi aserukira abamugare ku rugamba bo muri site muyogo avuga
ameza 3 araheze tamuganga numwe tubonanye nkuserukira abamugaye ku rugamba twashikirije Direction Générale d'Ancien Combat baratwizeza mugabo biherera mu ambiance
kuronswa udukarata two kwivuriza ko ku ngwara zose kubamugare ku rugamba nakamo gategwa ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no gushigikira abahoze ku rugamba
akesha bahoze ku rugamba bamaze gusubizwa mu buzima busanzwe bitabgaho bikwiye akarorero ni mu gihugu ca Cote d'Ivoire aho 2000 vy'abasubijwe mu buzima busanzwe mu mwaka w'2011 bagumanya imyidogo ifatiye ko bahebwe mu byo kuvugwa ariko rero ukwitura ubushikiranganje bakukira kwarafashije koroherezwa inkuru dukura muri ico gihugu zivuga ko amategeko abaho uburenganzira bwo kuvugwa yaciye ashingwa icibonekeza nuko ingingo zo kuvura bamugariye ku rugamba zagiye ziravanwaho bivanye naho bageze mu bukomezi atwofatira nko kuba bageze ku ntambwe yo kwibeshaho biciye mu migambi mito mito bamaze gukira nkuko vyabaye mu gihugu c'u Bufaransa ukwigisha imyuga itandukanye kubamugariye ku rugamba ko baremesha mbere kukanabateza imbere ivyo vyo bafasha kutama bazera inze nkuko PNUD ishami rya onu gitayitera mbere ku isi rihanura amareta atandukanye duhakanya mugenzanje Alain Ivirankunda adushikiriza ikiyago agirana na buramatari w'intara ya Makamba Gadi ni ukuri
buramatari w'intara ya Makamba ndabaramukije
waramuse
twasanze muri iyi site babamo ya muyogo ntamazi mafise meza
nyishuru dufise tubana uko tubabwiye yuko tuwagize imana ishira muri gidezo ikwajaje kwagura imihora ijanye n'amazi mu ntacho ya Makamba kugira ngo amazi ashobore kugwira ashobore gushika mu makariti atandukanye twibwira inguvu nyinshi cyane kugira ngo nabo muri abo bazoronka amazi nabo bashobore kuronka nabo nyina amazi meza
hariho kandi n'ikibazo cy'ubuzu bwa sugumwe buguma bwuzura
tugiye kuraba ngene tudodora heje kuko ni gikorwa gisaba inguvu nyinshi cyane se gisaba uburyo bw'ishyane
ariko bakidoga yuko bataronka ituntu tujanye n'imboga bivuye kuko badafise aho barima
ibyo tugiye kuje inama nabo dusanzwe dukorana mu ntara haba mu jya n'ubworozi ndetse n'abandi dufashanya kurongora intara kuri turabe yuko dushobora kuronka ahantu twobahereza kugira bashobore kurima zaba itomate ya mashu zaba intore cyangwa irengarenga kugira ngo nabo nyene bashobore kumva nk'abe n'igihugu twebwe ihangiro dufise nuko wafise icyafise yo za kumukutwunganira kudufata mu mugongo
bamugare ku rugamba ubaha impanuro zihe
imanuro tubahereza nuko batokwiyebura bamenye yuko turi kumwe nabo no kugira ngo tubereke yuko arabacu ari inshuti arabagenzi arababanyi ntibihebure bamenye yuko turi kumwe kandi mu bene gihugu mu ntara ya Makamba dusanzwe turongoye nabo nyene barimo
Gadi ni ukuri buramatari w'intara ya Makamba ndabakenguruki
ndabashimiye nawe bamenyesha amakuru
arakoze ala ivira nkunda kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije nuhuke gato mukumviriza karirimbo cyuti namagara kaduhanura kuvunga munga magara yacu Chitwiga Amerika kuri mikro muri kumwe na Haisa Lilian ina mahoro ariko tuyaga kubijanye no kuvuza bamugariye ku rugamba rwaruka muganga nita munyana ahijeje gushika muri studio zacu akanika kajyo kanyu ko kumubaza ibibazazaniye kubijanye no gushigikira bamugariye ku rugamba tugeze ku gace mbaza ndakwishura
Muganga, none ko bikunda gushika kenshi ugasanga abamugariye ku rugamba bashitse aho mukorera ugasanga nimubakiriye neza bera batafise amahera yo kubariya hoho ntacho muhindura
Ngaho rero nukuraba uwo muntu yari mugariye ku rugamba yarafise ikintu kimuranga cerekana yuko yari umusoda ku mategeko umusoda wese aravugwa aho umusoda wese agwaye bamwakira bamufasha gushika aho bageza bikenewe yuko aja hanze bonyene baraheza bakabitunganya nkiyo bishitse nukuraba mbega vyagenze gute hama bagaheza akitura ubushikira nganje bwiwe kugira bamutunganyirize
mbaza ndakwishura
abantu bamugariye ku rugamba ndabona ko bababaye cyane hariho abavunitse hariho abavunitse amaguru amaboko abasiserejwe cyane ho bavugwe neza mu kiringo gitonya hoho mubafashe iki kugira ngo bavugwe neza
nivyo yuko bafise ibikomere bitari bike ariko bituye kwa muganga barabakira bakabakurikirana baramuvura bakamusubiza mu buzima bwiye bwa misi yose babonye ko yoba yakize neza atankurikije nimwe y'ivyo bikomere vyiwe ihari canke iyo babonye ko hari ibintu bidashoboka bagaheza kamutegura bakamuha nibikenewe kugira asubire mu buzima bwiye
Nubu nyene muganga nita munyana arashishikara kubaye siguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo mbaza ndakwishura
ko bishika ugasanga umuntu yamugariye ku rugamba yacitse nk'amaguru hanyuma bakamuha agakinga agenderamo iyo bishitse rero kajya gakinga agenderamo kagasaza agarutse kwivuza muramuronkera kandi gakinga agenderamo
Araheza kitura kijya kigo citiriwe abamugariye ku rugamba agaheza akeshikiriza ikibazo ciwe hama nabo kugwego go hejuru bakavyiga bakabona ko bibereye yuko agakinga karonka baraheza bakakamuronsa
mbaza ndakwishura
nkiyo umuntu yamugariye ku rugamba kwero usanga keshi atamikoro bafise dogira ngo yivuze mumufashike
Imigambi yo kubafasha yoyo irakenewe irakenewe kandi bakabafasha gushika aho babona yuko bishoboye ku rugero rwabo cyane cyane ukubaho kwivuza babeho neza
Ganiro nikira cijwi rya Amerika n'umunyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo mbaza ndakwishura
y'umukenyezi bishitse akaba yamugariye ku rugamba mbega iyo yibungenze ntangorane bishika gahura nazo
umukenyezi wese aba yibungenze ari umukenyezi afise amagara make iyo yaba yaramugariye ku rugamba imbanyi yiwe ikwiye gukurikiranirwa hafi na hafi
mbaza ndakwishura
bega ko uzu umuntu yamugariye ku rugamba byavuye ko ku masoro ku magrenade cyo wabishika amagara yiwe agakurikiranwa n'iki mu gihe yabaye yasubirwe mu buzima busanzwe
ego cyane ashobora kugira ingorane zo kubaho ibintu nkenerwa byo mu buzima bwe bwose kuko ushobora gusanga yacitse amaguru abiri yose canke yacitse amaboko canke yarahamutse iyo bamusubije mu buzima rero bwa misi yose bakwiye kumukurikirana bakiha ikiriwe ngo bakavuga ati abantu bamugariye ku rugamba tubasubije mu buzima bwa misi yose turabahaye ikiringo cy'amezi atandatu canke umwaka cukuba kurikirana hafi na hafi kugira by'ukuri baheze babarekure bimenye mu buzima bwabo
mbaza ndakwishura
abantu baba baragwaniye igihugu nta ngaruka mbi musanga zarabonetse umujyanye nk'ingora zo mu mutwe n'izindi
ntizobura kuko bahabonera byinshi ingaruka zo mu mutwe zirakunda gushikira abagiye ku rugamba kandi n'ibyo babarimo ni ibintu bidasanzwe ku muntu wari we wese rero nico gituma burya iyo bavuye ku rugamba bakwiye kumvirizwa bakabuba hafi cyane rwose
Arakoze muganga Munyana Anita kuri izo nyishaha y'ugwaruka. N'ubu nyene dusubire turuke mu gusubira kumviriza akaririmbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu. Abanywanyi bacu umukenyezi atashatse kwivuga izina aba mu ntara ya Cibitoke akaba yanditse avuga ati nashaka mu mpanure jewe umugabo wanje asenga mu idini ry'abakizwa none jewe naramubwiye ngo tuvyara abana batarenga bane yaranse kandi ndabona ko ibintu biriko birangora kuko ubungeze ku bana batandatu none nkora ikiga yemwe ko yambwiye ko ngiye ku buryo bwo kubyara ku rugero azoca nyirukana muganga Munyana dufashiriza uyu mukenyezi
ndakura mukije mukenyezi uva mu ntara ya Cibitoki kugira umuntu aje ku buryo bwo gutandukanya ibyaro ni byiza kandi birabereye yuko baba babiyanze n'umugabo wiwe no guhanura ukegera ya mashirahamwe yitaho gutanga uburyo bwo gutandukanya ibyaro ukaba shikiriza ico kibazo cawe mugatora uburyo hamwe ukuntu wo kwegera umugabo wawe mbere babigufashijemwo bikenewe kugira atahure ko ibyaro nyinshi ziragusinzikariza nawe ubuzima hama zigasinzikaza n'ibibondo byabo na cancan iyo ukora babyara ari ntahekana
Nuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu kira tukirangiriza ku gace bikugiye iki aho gwaruka rutanga isiguro kumyibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti ikimuga gisumba imva bikubwiye iki
havuze ngo ikimuga gisumba imva njye hajya utunze ikimuga ukaba ukibona ngaha gisumba umuntu yapfuye kuko umuntu yapfuye ntishobora kumutuma naho ari ikimuga arafise icyo yunganira muri sosiyete y'igihugu ndetse naho ababaye
bikubwiye iki
bisigure yuko n'abantu bamugaye barashoboye ntibikwere yuko tubakumira kuko nimba bamugaye nk'ukuboko hari ibindi bintu usanga bashoboye
bikubwiye iki
Hariho mu gusanga bw'umuntu yavukanye n'abandi bo mu gusanga yageze yaramaze kuvuka bivuye nk'ahantu kanaka nk'icyo gihe dufate yabaye nk'isanganya yagize akamugara urashobora kugenda dufatire kura nk'isanganya yabere ukamubona nk'icyo gihe urashobora kuvuga ati aka ntako nimfa kumutora ndamujyana kwa muganga bamuvura ashobora gukira ntako kuba muhera akora
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kuvuza bamugariye ku rugamba shimiye mugenzi wacu Alain Ivirankunda yamfashije kwegeranya amajwi mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi natsize inyuma Diane Donse yaragihagarariye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika Mufisi ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira kwandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundivoa@gmail.com canke mwandika ubutumwa bugufi kuri 68 31 91 51 canke kandi kuri 68 23 88 71 Kaisa Liliane inamahoro nije mwari kumwe kuri mikro amahoro n'amagara meza nivyo ndabifurije hamwe n'imijyango yanyu naho ubutaha cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isa